1위 뉴스미디어 아메릭. Iswidi America, igiye kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu mugoroba ku munsi wa kane itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2015 kuri mikro kumwe na Ange Fidel Niyongabo
na Eugenia Makankusi hano i Washington DC. Mwiriwe neza Fidel.
Mwiriwe Eugenie.
Mwiriwe namwe nshuti muduteza amatwi ubu ni saa moya n'igice i Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda.
FDL yabaye nk'igikoresho umuntu wese wakwifuza kugirira nabi u Rwanda akoresha kugira ngo abe yatugeraho. FDL ni umwanzi w'u Rwanda uwo ari we wese waba wifuza kutugirira nabi.
Uyu ni minisitiri ushinzwe ububanyi n'amahanga u Rwanda Louise Mushikiwabo avuga ku mutwe wa FDL urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye muri ibiganiro byacu byo kumugoroba turazigarukaho mu kanya. Mugume ku maradiyo yanyu.
Tangurije ku makuru avuga kuri uyu mugoroba mu Burundi muri raporo ishyirahamwe rihananira agateka ka muntu Human Rights Watch ryasohoye uno munsi kwa kane. Iryo shyirahamwe rimenyesha ko igisirikare cy'u Burundi n'igipolisi vyakoze ubwicanyi ndengerabutungane ku bantu 47 canke barenga hagati y'itariki 30 z'ukwezi kw'11 n'itariki zitatu z'ukwezi kwa mbere inyuma yo gutana mu mitwe n'umugwi witwaje ibigwanisho mu ntara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Abanywanyi bishami ry'ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi bitwaje ibigwanisho baragize uruhara nabone muri ubwo bwicanyi.
Iyi nkuru turaza kuyigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Dukomereze noneho ku makuru yerekeye ubuzima. Umuryango w'ubutabazi Croix Rouge uravuga ko abakozi bawo ku ndwara ya Ebola muri Guinea barimo kugabwaho ibitero ku kigereranyo cy'inshuro 10 mu kwezi. Ibi bishobora kugira ingaruka ku bikorwa bigamije guhagarika ikwirakwira ry'iyo ndwara. Mu itangazo ryo kuri uyu wa kane Croix Rouge yavuze ko ibitero biheruka byabaye ku cyumweru mu mujyi wa Forcalia mu burengerazuba bwa Guinea aho abakozi babiri bakubiswe ubwo barimo kugerageza gushyingura abantu bari bishwe na Ebola. Croix Rouge ivuga ko gushyingura abantu mu buryo bwiza budashobora kwanduza ari ikintu cyangombwa mu guhagarika ikwirakwira rya Ebola kubera ko imirambo iba igifite virusi zishobora kwanduza. Perezida wa Croix Rouge muri Guinea Youssouf Traoré yabwiye abanyamakuru ati igihe cyose abantu batazumva neza uburyo Ebola ikwirakwira kandi bagakomeza kuzitira abakorera bushake bababuza gukora akazi kabo ntituzabasha guhagarika iyi ndwara. Umubare w'abantu baherutse kwandura Ebola muri Guinea wariyongereye muri ibi byumweru bike birimo gushira nyuma y'igihe kirekire cyari gishize ubwandu bwaragabanutse. Icyorezo kirushije ibindi mu mateka ya mu mateka cya Ebola kimaze guhitana abantu barenga 9,000.
Radio Vidi America i Washington DC. Abategetsi b'ibihugu vya Ukraine, Burusiya, Ubudagi n'Ubufaransa bavuye mu biganiro mu gihugu cya Belarusi uno munsi kwa kane n'amasezerano agenewe guhagarika ingwano imaze amezi n'amezi yahitanye abantu 1,000,000 mu buseruko bw'igihugu cya Ukraine. Amasezerano yo guhagarika ingwano azotangura kuja mu ngiro ku itariki 15 zo ku kwezi kwa kabiri yatangajwe inyuma y'amasaha 16 y'ibiganiro vyabereye ku mugwa mukuru w'igihugu cya Belarusi, Minsk. Prezident w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje ko impande zose zashoboye kumvikana ku bibazo bikomeye harimo gukura ibigwanisho bikomeye mu karere karimo intambara. Abagwanya ubutegetsi bw'igihugu cya Ukraine bashigikiye Uburusiya bavuga ko nabone bemeye ayo masezerano. Yamara impande zose mu biganiro bitandukanye zahaye abamenyeshamakuru zamenyesheje ko hakiri ivyo zitumvikana ko. Chancelier w'igihugu c'Ubudagi Angela Merkel yamenyesheje ko hakiri ibintu byinshi bigikenewe gukogwa. N'igihe ayo masezerano yo guhagarika ingwano yariko arashikirizwa uno munsi wa kane, abategetsi b'igisirikare cya Ukraine batangaje ko ibimodoka vya Blend n'ibigwanisho bikomakomeye vyinjiye ku butaka bwa Ukraine bivuye mu Burusiya mu ijoro ryashiriye uno munsi. Uburusiya urahakana ko burungika inteko canke ibigwanisho muri Ukraine gufasha abashaka kwiyongora kuri Ukraine mu gutana mu mitwe kwabo n'inteko za leta ya Ukraine kumaze guhitana abantu 5400 canke barenga abandi 2000 bakaba barakomeretse.
Fideli tukiri muri Ukraine, ikigega mpuzamahanga kimari FMI cyemereye Ukraine miliyari 17 na miliyoni 500 z'amadolari y'ingoboka yo gufasha ubukungu bw'icyo gihugu. Ayo masezerano ku myaka 4 azaba arimo miliyoni zigera kuri 40 z'amadolari aziyongera ku zindi nguzanyo nk'uko bivugwa n'umuyobozi wa FMI Christine Lagarde. Ministri w'intebe wa Ukraine Arseniy Yatsenyuk kuri uyu wa kane yavuze ko guverinoma ye izakora amavugurura akenewe harimo kwirinda isesagura. Yavuze ko amavugurura nagenda neza kandi ubushyamirane bugahagarara ubukungu bwa Ukraine buzaba bwiyongereye mu mwaka utaha.
Abantu batari bake bavuga ko bapfuye mu gitero cya bombe yaturikiye mu isoko mu gisagara cya Biu mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu cya Nigeria. Umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika muri ako karere yavuze ko bombe yaturikiye muri ico kibanza igihe c'isaha 9:20 zo kumutaga mu masaha yaho no musi kwa kane. Igitegiri c'abapfuye muri ico gitero ca bombe kivugwa ko kiri hejuru cane. Ntawiyitiriye buno nyine ico gitero. Ico gitero ca bombe kivugwa ko cabaye imbere y'ikoraniro rya politike n'urugendo rwari rwitezwe guhoza ari buramatari w'intara. Imbere y'uko ico gitero kiba abantu bari mu myerekano bavuga ko bariko bonona idarapo y'umugambwe uri ku butegetsi mu gihugu cya Nigeria People's Democratic Party. Amatora mu gihugu cya Nigeria yarategekanijwe kuba mu kwa gatandatu ku munsi wa gatandatu muri antunga yamara abategetsi bajeje mu matora bayigijeyo gushika ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatatu mu gutanga impamvu z'ubwicanyi n'uruhagarara biterwa n'umugwi Boko Haram mu rwara ko bushira ubuseruko bwa Nigeria.
Radijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Urukiko mu Misiri rwarekuye abanyamakuru babiri ba Al Jazeera kuri uyu wa kane nyuma yo gusubika urubanza rwabo ku byaha byo kuba barashyikiye umutwe wa Muslim Brotherhood. Urwo rubanza rwimuriwe ku itariki 26 y'uko kwezi kwa kabiri. Umucamanza i Cairo yashyizeho amadolari 33,000 by'ubugwate kuri Mohamed Fahmi. Nta ngwate yatswe kuri mugenzi we Baher Mohamed. Fahmi yari afite ubwenegihugu bwa Canada n'ubwa Misiri mbere yo gusezera ku bwa Misiri muri uku kwezi ku kizere cyo kuba yabasha kurekurwa. Umunyamakuru wa gatatu wa Al Jazeera umunya Australia Peter Grest yari yarekuwe mbere yoherezwa iwabo ku itariki ya mbere y'uku kwezi kwa kabiri. Abagabo batatu bari batawe muri yombi mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2013 nyuma baza gukatirwa. Grest na Farmi bahabwa imyaka 7 y'igifungo. Mohamed w'umunyamisiri ahanishwa imyaka 10 y'igifungo. Al Jazeera yakomeje kuvuga ko abo bagabo batatu nta kibi bakoze isaba ko basonerwa. Tuti turi kumwe, iyi ni gahunda y'ibiganiro byacu tubagezaho buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri radio Inshuti ya Bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi ry'Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi ho mushobora kutwumvira ku murongo wa FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu hamwe no kuri we akaburungu radio yacu voa@gmail.com. Ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch ryasohoye raporo yayo uno munsi kuwa kane ku bwicanyi ndengeragutungane bugigwa n'abasirikare ba leta ya Burundi hamwe n'igipolisi. Muri iyo raporo ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch ryasohoye uno munsi kuwa kane, iryo shyirahamwe rimenyesha ko igisirikare cy'u Burundi n'igipolisi byakoze ubwicanyi ndengeragutungane ku bantu 47 canke barenga hagati y'itariki 30 z'ukwezi kwa 11 n'itariki 3 z'ukwezi kwa mbere inyuma yo gutana mu mitwe n'umugwi witwaje ibigwanisho mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira urengero bw'u Burundi. abanywanyi b'ishami ry'ugwaruka bw'umugambi uri ku butegetsi bitwaje ibigwanisho imbonera kure baragize uruhara nabone muri ubwo bwicanyi. Umuyobozi w'ishyirahamwe Human Rights Watch mu karere ka Afrika, Daniel Bekele, amenyesha ko inteko za leta y'u Burundi zitegerezwa gukingira abanyagihugu bwicanyi ngo yamara ivyo ntibivuze kugandagura abizo nteko zifashe. Avuga ko abasirikare ba leta n'igipolisi ko batigeze bagira kigoro ko gufata abantu bishikirije kwahubwo babarashe. Ubwicanyi bwabereye mu Cibitoke buri mu mugambi umaze imyaka itari mike w'inteko zijeje umutekano n'abanywanyi b'ishami ry'abakiri bato b'umugambi uri ku butegetsi mu Burundi mbonera kure wo gukora ubwicanyi ndengerabutungane. Mu bicwa harimo abasivile batari bake hamwe n'abari mu migwi yitwaje ibigwanisho n'abandi bikekwa ko ari abansi. Ubwicanyi bwo mu Cibitoke ni bumwe mu bwicanyi bukomeye cyane nk'ubwo bubaye mu myaka ya vuba. Tubibutse ko ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika bwari bwasohoye itangazo mu ndwi iheze aho bwamenyesheje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitegwa amakenga n'amakuru avuga ku ruhara rw'inteko zigejeje umutekano z'u Burundi ku bwicanyi ndengerabutungane bwagizwe ku bantu batari bake bo mu mugwi witwaje ibigwanisho inyuma yo kwabo bantu bishikirije mu ntara ya Cibitoke mu ntango z'ukwezi kwa mbere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasavye Leta y'u Burundi gutohoza neza ivyo vyagirizo gukwirikirana ivyaha ivyo ari vyo byose bishobora kuba vyarakozwe ababikoze bakabibazwa. Twarondeye kuvugana n'abategetsi ba Leta y'u Burundi ku vyerekeye iyo raporo y'ishyirahamwe Human Rights Watch yamara itwashoboye kubaronga. Imfashanyo y'imiliyoni 432 z'amahera y'abanyaburaya yagenewe Burundi irashobora guhagarikwa. Ico ni kimwe mu bihano bidasabiwe Burundi n'inama nshingamateka y'ubumwe bw'uburaya mu gihe ubutegetsi bw'Ibujumbura butorekura mu maguru masha Bob Rugurika. Uyu munsi gihe iyo nama nshingamateka ariko iri gico kibazo cy'umumenyeshamakuru wa RPA abaharanira agateka kazina muntu abahoze barongoye igihugu abo mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politiki n'abarongoye ibimenyeshamakuru bashimye gukurikirana ivyo bikogwa ku buhinga ngurukana bumenyi. Ibujumbura inkuru ya Tabita Mukamusoni.
Kuva isazi tanu gushika isahindwi mu nzu y'abamenyeshamakuru ahibujumbura kuri wa kane abaharanira agateka kazina muntu abo mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike abakenguza amateka n'abamenyeshamakuru bari bakoranye kugira bakurikirane ikibiriraho ivyo bikorwa vy'abashinga amateka b'ubumwe bwa Buraya. Muri ivyo bikorwa icasabwe ni kimwe gusa kigahurizwa ko na bose kurekura Bob Rugurika mu maguru masha ahandi ho ibihano bizofatwa. Abashinga amateka berekanye ko ifungwa rya Bob Rugurika ritari rikwiye.
Il a fait l'objet d'énormes pressions et le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour cacher les personnes qui dérangent. C'est une attitude honteuse, inacceptable. Nous demandons la libération immédiate de monsieur Rugurika.
Nugusaba irekugwa mu maguru masha y'umushinga nahe Rugurika. Uyu nawe ati murakoze president, turasavye ko mu Burundi hobaho ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro kandi turategetse ko Bob Rugurika yorekugwa ubunyene cyo kimwe n'abandi bantu bose bafunzwe bazira gushaka gushikiriza ivyiyumviro vyabo.
Merci président. Nous demandons la liberté d'association et d'expression et donc nous exigeons que soit libéré de suite Bob Rugurika et toutes les personnes qui ont été arrêtées à cause de leur volonté de s'exprimer librement.
Ubundi nawe ati igihugu cy'u Burundi ni kimwe mu bihugu bikenye cyane ku isi kandi igiturire cyarisasinganda kandi ni igihugu kiriko kirategura amatora ejo bundi. Ati rero birateye agahinda mu gihe u Burundi butariko burubahiriza agateka kazina muntu.
Possible qu'un pays organise des élections en étouffant toutes les voix différentes de la voix du gouvernement. Nous ne pouvons pas l'accepter en tant que communauté internationale.
Uyu munsi ni Bob Rugurika aduteye ikibazo kuva itariki 20 z'ukwezi kwa mbere afunzwe kubera inkuru yatanze ikongera ikavuga ku bijanye n'ababikira batatu. Ni iki coshumbushwa abo babikira? Mbega umuntu avuze ukuri yocahanwa?
Rechercher la vérité, qu'est-ce que cela peut coûter à un homme au Burundi? Pour en avoir trop vu, que faut-il payer? Les religieuses italiennes Bernardetta, Olga et Lucia l'ont payé de leur vie.
Umukenguza mateka Domitiano Ndayizeye yahoze arongoye u Burundi akaba yanakurikiye ivyo biganiro vy'inama nshinga mateka y'ubumwe bwa Buraya ati nyabuna leta y'u Burundi ni hagabire.
Babanza kukubarira, bamaze kubarira bakakubwira ivyo bashobora gukora kugira ngo wumve neza ibyo bashaka kukubwira anshaka kuvuga nkazijya mfashanyo bavuga uburundi busanzwe buronka buhawe n'ibihugu by'Uburayi hariho n'igihe usanga bakoresheje ubundi buryo bwo gufasha kugira ngo n'amaleta ahinduke mu bihe bikomeye cyane nico gituma mvuga nti iyo inama nshinga amateka nkiriya abanyamakuru bo ku isi yose abanyepolitiki bo ku isi yose bariko baraguhanura ugomba kumviriza erega burya kutumvira abantu nti bifasha na gatoyi
nayo Pascal niyo yizigiye umuhinga mu bijanye n'imigenderanire mpuzamakungu avuga ko ingaruka zishobora kuba nyinshi ku gihugu
umuryango w'ibihugu bya Buraya ni umuryango ukomeye cyane ufise inguvu nyinshi mu makungu urimo ibihugu bitunze ibihugu biboneka cyane ku isi kandi turazi ko Burundi buzeye amafaranga menshi kuri uwo muryango w'abanyaburaya ubu ku kiringo kiva mu 2014 gushika mu 2020 Burundi bwari bwemerewe amahera angana amamiliyarde amajana 8 y'amafaranga y'u Burundi urumva ko ari amahera menshi cyane hamwe tutoshobora kuronka iyo fashanyo Burundi bwogira ingorane cyane burakene nifashanye mu gutegura aya matora twimirije yo kuva mu kwa gatanu gushika mu 9
iruhande niyo fashanyo y'imiliyaridi amajana 8 y'amahera y'amarundi Burundi ngo bushobora gutakaza n'agateka igihugu cyari gifise ibujumbura Tabita Mukamusoni Ijwi rya Amerika
muri kumwe na Radio Ijwi rya Amerika tuve mu Burundi tujye mu Rwanda Ministre w'ubanyi n'amahanga w'u Rwanda Louise Mushikiwabo yitabye komisiyo y'inteko ishinga amategeko y'ububanyi n'amahanga n'umutekano ngo asobanure uko u Rwanda rubaye rubanye n'ibindi bihugu yabwiye iyo komisiyo y'inteko ko umubano w'u Rwanda n'amahanga wifashe neza uretse ikibazo cy'umutwe wa FDLR yavuze ko gikomereye igihugu ngo ariko igikomeye kurushaho nuko uyu mutwe wifashishwa n'uwari we wese ushaka kugirira nabi u Rwanda ni inkuru mugezweho na mugenzi wacu Asumta Kaboyi
Imbere ya komisiyo ishinzwe ubanye n'amahanga Ministre Louise Mushikiwabo yavuze ku mibanire rusange n'ibihugu ahereye mu karere u Rwanda ruherereyemo avuga ko ikibazo kinini u Rwanda rufite gituruka hanini ku mutwe wa FDL uri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Louise Mushikiwabo yavuze ko umutwe wa FDL rudateye ubwoba u Rwanda gusanga uyu mutwe wabaye ikiraro abanzi b'u Rwanda bose bambukiraho bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda
FDL yabaye nk'igikoresho umuntu wese wakwifuza kugirira nabi u Rwanda akoresha kugira ngo abe yatugeraho FDLR mu byukuri CFDLR FDLR ni umwanzi w'u Rwanda wari wese waba wifuza kutugirira nabi ndetse bikaba byaragiye bigaragara ko FDLR yagezaho ikaba imeze nk'akantu abanzi b'u Rwanda bibikiye bakagashyiraho hafi y'u Rwanda barimo n'iyindi mitwe nka za RNC murabizi neza ko byaranagaragaye ari no mwitangazamakuru imitwe yombi ariyo yafatanije kuva mu mpera z'umwaka 2009 gutera amagrenade hano mu gihugu
bamwe mu badepite bagize iyi komisiyo babajije ministre w'ubanyi n'amahanga uko u Rwanda rubana n'ibi bihugu cyangwa imiryango u Rwanda rurimo ariko bigaragara ko bishyigikiye FDLR ko ibi bihugu bikwiye gufatwa nk'ibifite ingengabitekerezo ya genocide
mbaze ingamba zihari zo kurushaho kujya diplomasi na biriya bihugu byo muri SADC tunavuye no kuri Congo wenda inacumbikiye FDLR ngira ngo nibyo ikora ibikora kubera ko yumva ko ifite support ibihugu byinshi bya SADC nagira ngo mbaze strategy zafatwa twabuze FDLR na Congo yicumbikiye abantu banarebye bareba none none ikibitera ni support iyo iri he aha supporters ba FDLR
Ministre w'ubanyi n'amahanga yavuze ko kuba ibihugu byashyigikira FDLR bitavuze ko umuryango cyangwa igihugu cyose ishyigikiye ingengabitekerezo ya genocide ko ahubwo ibyo wabisangana umuntu ku giti cye
nibaza ko twaba dukabije tuvuze ko nk'umuryango runaka ufite genocide ideology byo ntabwo ari byo ntabwo twavuga ngo tubwiye ngo SADC ifite genocide ideology that is not true ibihugu biri muri Loni bisa n'ibishyigikiye bifite ingengabitekerezo Ibyo ntago nzi ko ariko bimeze. Hari abayobozi rwose ubona ko bafite ingengabitekerezo. Ntabwo bafata igihugu ari ni mu byo duturanye uvuge ngo kino gihugu kibamo ideology. I don't think so. No muri ibyo bihugu byakoranye n'interahamwe muri za 90 ntago ari igihugu bwacyo. There are people
some of them extremely powerful. Niko bimeze.
Abagize komisiyo y'ubanyi n'amahanga mu nteko banamubajije kubijyanye n'imiryango y'iterambere ry'ubukungu u Rwanda rwinjiyemo nk'Afurika y'Iburasirazuba. Minisitiri asubije ko guhurira ku muhora wa ruguru ku Rwanda n'ibindi bihugu ari kimwe mu bishobora kwihutisha iterambere rishingiye ku bwikorezi, ingufu z'amashanyarazi n'umutekano. Yavuze ko kuba igihugu cya Ethiopia gifite ubushobozi bwo guhumurira w'amashanyarazi akarere kose ari inzira y'imibanire myiza y'ibihugu bihurira ku miryango iteza imbere ubukungu mu bihugu bifatanije. Kubura imirwa y'Igifaransa rwaragiye rutakaza imbaraga mu Rwanda, ndetse u Rwanda rukagenda rugabanya nanone imbaraga mu miryango ihuriye ku bihugu bivukoresha Igifaransa. Iki nacyo minisitiri yagisubije avuga ko u Rwanda rufite inyungu nyinshi zo kwigisha indimi z'amahanga nyinshi zishoboka ko bidakwiye ko Igifaransa cyasubizwe inyuma. Minisitiri yavuze muri rusange ko umubano w'u Rwanda n'ibindi bihugu bifashe neza, by'umwihariko ko u Rwanda rwashyize imbaraga mu kwagura umubano warwo n'ibihugu bimwe na bimwe bya Afurika. Yavuze ko mu minsi iri imbere u Rwanda ruzafungura ambasade mu gihugu cya Zambia ndetse na Mozambique. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Turacyari mu Rwanda. Urukiko rukuru mu Rwanda urugereko rwa Musanze ntirwasomye urubanza rw'itsinda ry'abantu 14 baregwa ibyaha byo gukorana n'umutwe wa FDL urwanya leta y'u Rwanda. Ubwanditsi bw'urukiko butangaza ko bukirimo kwandika neza imyanzuro y'urubanza. Uru rubanza akaba ari urubanza ruregwamo abayobozi b'inzego z'ibanze, rukavugwamo n'umutegetsi mukuru ku mugambi ho gukorana na FDL. Erika Bagirubusa aragaruka ku byibanze muri urubanza.
Itangazo rimanitse kuri stade ubworoherane mu mujyi wa Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda rirasobanura ko urubanza rwitiriwe Jotam Nsengiyumva na bagenzi be 13 babura n'ibyaha byo gukorana na FDLR rwari busomwe kuri uyu wa kane rwasubitswe. Bwana Vianan Sanzitegeko, umwanditsi mukuru w'urukiko rukuru urugereko rwa Musanze, wanashyize umukono kuri iryo tangazo, asobanura ko urukiko rwasubitse uru rubanza kugira ngo rurangize kwandika imyanzuro yarwo neza. Abaregwa bose uko ari 14 ubushinjacyaha bubakurikiranyeho ibyaha byo gukorana n'umutwe wa FDL rubarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza ubudacana waka n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, icyaha cyo kwinjiza intwaro mu gihugu mu buryo bunyuranije n'amategeko, ndetse n'ibyaha by'ubwicanyi no gukomeretsa ku bushake. Bamwe bemera bidasubirwaho ibyo baregwa, abandi bakabihakana. Urubanza kandi rwagaragayemo abayobozi b'inzego z'ibanze mu majyaruguru baregwa gukorana na FDL. Yasuye akarere ka Nyabihu mu mwaka ushize ababashinjwa gukorana n'umwanzi w'igihugu FDLR bakimara gutabwa muri yombi. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yeruriye uwashaka guhirahira akomeza gukorana na FDLR.
Bo ndaberurira ntabwo ndi bunyire iruhande. Uzajya bacika ntabwo azajya acika abandi. Ibi ngibi mujya mwumva abantu bavuga, mujya numva eregisi tubamo natwe turayizi. Mujya mwumva amaradiyo bavuga ngo abantu ba ngo bafashwe, ngo bafunze, ngo babuze, ngo nubwo tutemera ko bahungabanya umutekano w'abantu, ngo ariko iki ahubwo turaza kongeraho kubafata gusa. Usibye kubafata, turaza kujya tubarasa ku manywa y'ihangu rwose.
Uru ni urubanza ruburanishirizwa ku karubanda kubera uburemere bw'ibyaha baregwa 14 baburana, ndetse n'ubwinshi bw'abitabira kumva imiburanire. Mwiburanisha riheruka ryo kuwa 12 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize. Ubushinjacyaha bukaba bwarasabye ko igihe abaregwa bose bazahamwa n'ibyaha bahanishwa igifungo cyo guhera mu buroko. Mu bayobozi b'inzego z'ibanze bagaragaye muri uru rubanza twavuga nka Alfred Nsengimana wayoboraga umurenge wa Cyuve. Uyu yarashwe n'abacungagereza i Musanze ataragezwe imbere y'ubutabera, bivuga ko yazize ko yashatse gutoroka ubutabera. Usibye abayobozi b'inzego z'ibanze, urubanza rurimbanije. Jotam Nsengiyumva ufatwa nka kizigenza w'abaregwa 13 yiregura yabwiye umucamanza ko Bwana Aime Bousenibamwe guverineri w'intara y'amajyaruguru nawe ngo yateye inkunga ibikorwa by'umugambi w'iterabwoba i Musanze. Jotam avuga ko guverineri Bousenibamwe hari amafaranga yabahaga ngo bice umuyobozi w'akarere ka Musanze Madame Winifrida Mpengemu. Uko niko Bwana Aime Bousenibamwe uyobora amajyaruguru asubiza ku byamuvuzweho mu rukiko.
Muri abanyamakuru uretse namwe noneho n'inzego z'iperereza zimaze zibikoraho, sinzi bari icyo bagezeho. Inzego zibishinzwe zimaze zibikoraho, ngira ngo ashize ngira amezi abiri simbizi, ariko izo zitaziboneka kugeza amezi abiri ntabwo zizarizo. Guverineri ntabwo yapfa kudiringa n'umuntu wose uvuye kuboneka kabiri. Guverineri ni umuntu ukomeye ku buryo niho yajya kudiringa n'umuntu w'umudereka uri aho ngaho tutazinohererekeye.
hatagize igihinduka biteganijwe kwisonga ry'urubanza ari ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatatu y'umwaka isa 8. Eric Bagira Ubusa, Ijwi rya Amerika, imusanze mu majyaruguru y'u Rwanda.
Abanywanyi ba Radio Ijwi rya Amerika barabandanya kutwandikira bakoresheje ubuhinga bwa Facebook. Mugenzi wacu Orian Itangishaka yadusomeye bumwe muri ubwo butumwa. Orian.
Urakoze Fidel Niyongabo nawe Eugenie Mukankusi. Ku nkuru twashikirije ejo yerekeye ingingo yafashwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryatangaje ko rihagaritse gukorana no guha imfashanyo igihugu cya Repubulika ya Congo iharanira demokarasi ku bitero icyo gihugu cyatangiye gukora ku mugwi w'abanyarwanda witwaje ibigwanisho mu buseruko bwa Congo FDLR. Ishyirahamwe mpuzamakungu rivuga ko ryafashe iyo ngingo kubera ko leta ya Kinshasa ikomeza gukorana n'abasirikare babiri b'abajenerali bagirizwa ibyaha byo gutyoza agateka kazina muntu. Twarabajije abanywanyi bacu uko bakiriye iyo ngingo. David Hategekimana avuga ati: aha ndatangura n'umugani mu Kinyarwanda ngira nti ugira ngo ugiye gukimara ukarushaho kugitera. Ndavuga agahinda Congo Kinshasa izi uburyo ikunda gukoresha bwo gucenga amahanga, ivuga ko igiye gutangura kugwanya umutwe w'iterabwoba wa FDLR ari kugira ngo iwukingire ikibaba amahanga atawukoraniraho, ndetse na ONU ikaba yakwifashisha izindi nguvu z'amahanga kandi za gisirikare. None dore ingaruka zitangiye kugira RDC, kuko burya kumvira bizana umugisha naho kutumvira bizana umuvumo. Murakoze. Joseph Chikuru Mwanamayi avuga ati: kubwanje nka human rights defender, aravuga nk'umuntu aharanira agateka kazina muntu, ati ikibazo sico kunanirwa kurasa kuri FDLR cyangwa cyabo basirikare babiri bakomeye bayoboye ingabo za RDC, kuko ONU ntiyari iyobewe ko Congo ifise abasirikare bashinjwa ibyaha byibasira inyoko muntu kimwe na bamwe ishinja bari mu bagize FDLR. Ati ONU sizobonera umuti ibibazo by'abanyarwanda kuko byayinaniye kuva kera muri genocide yo mu 1994. Paidi King wakavuga ati: ni byiza cyane umuntu wese niyiberaho mu mahoro gushika hi Imana izomuhamagara. Theophile Ntirutwa akavuga ati: agati gateretswe n'Imana ntigahungabanwa n'umuyaga. Nzabakiza Etienne akavuga ati: ahubwo iyaba bari bafunze imizigo yabo ngo batahe, kuko Congo itazogira amahoro ikiri mu maboko ya ONU. Bonaventure Isenga akabaza ati: ubundi se ONU igira uruhare mu bwicanyi bukorerwa impunzi mu buhe buryo? Padre James nawe akavuga ati: Congo iracyafise ikibazo gikomeye cyane muri politike. Ati none se nimba leta ubwayo ikingira abanyavyaha, urumva ivyaha bizokumirwa gute? Gusa ati gihe kizogera Congo igira amahoro Imana niyizi akarengane k'abaturage. Ati naho abayobozi ninda zabo. Twizeyimana Thomas avuga ati: none ubwo bajanywe n'iki mu gihugu cabo? Kibasumba Blaise akavuga ati: uwo mutwe ntibawushobora kuko ni inyungu z'ibihugu bikomeye, ubwo nabo babonye urwitwazo hashaka izindi nzira, kuko intambara yo ivyo bihugu ntishobora kuyikora kubw'inyungu z'ibihugu bikomeye. Ivyo ni bimwe mu byo abanywanyi bacu badushikirije. Murakoze.
Urakoze Orian. Eugenie, mu Burundi ubu imirongo ya FM irashobora abantu bashobora kutukurikirana ku mirongo ya FM bashobora kwibutsa abatumviriza.
Nibyo koko twari tumaze iminsi tubwira abantu imirongo ya FM batumviraho mu Rwanda bakatubaza niyo batumviraho mu Burundi. Ubu hari imirongo rero turimo kugerageza, ariyo FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2. Basubiriremo, numurongo wa FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 ni mu Burundi.
Urakoze Eugenie. Shuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twari twateguriye kuri uyu mugoroba bigarukiye aha. Tushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Aida Mullen yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije kuri uyu mugoroba. Kuri mikoma ari kumwe nanje Fidel Niyongabo
na Eugenie Mukankusi. Mu izina rya bagenzi bacu bose tubashimiye kwa mwateza amatwi ibiganiro byacu. Rero mubikurikire mu gitondo guhera isa 11:30 kugeza saa 12:30. Mukomeze mugire ijoro ryiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.